canke muramutse bivanye naho muherereye kaze murano makuru mwateguye n'umwami gw'amaradio ariyo RPA ijwi ry'abanyagihugu radio inzamba gateka kawe hamwe na televiziyo Renaissance amakuru tugira ngo tubashikirize akabagizwe n'ingingo imwe gusa ijaye na rusansume maze imisi iriki yakogwa na leta y'u Burundi ni rusansume ahita y'amakenga batari bake na cyane cyane ko mu byo abakozi bategekwa kwishyura harimo ikijyanye n'ubwoko bakomokamo murano makuru muraja kumva icyo hamwe n'abandi bashikiriza kuri iyo rusansume
ano makuru mukaba mugira amashirizwe na Onezime dushimagize yafatikanije na Jewe François Bizimana abari mu buhinga bw'ivyuma ni ingénieur Egide Mwemero na Innocent kubw'Imana abariko baratuma mushobora gukurikira ku masanamu ano makuru ni MS Steven Yungeko hamwe na Alexandrine Keza
Mu mpera z'ukwezi kwa gitugutu no mwaka leta y'u Burundi yatunganije rusansuma rw'abakozi bose bayo ni rusansuma rwateye impungenge n'amakenga kubera ko ibibazo abakozi bategekwa kwishyura uretse ko kubazwa ibijanye n'ubuzima bwabo butega abakoresha babo leta yategetse umukozi wayo wese kuvuga ubwoko akomokamo insiguro z'umushikanganji w'abakozi n'akazi ka leta ku ntombero y'iyo rusansuma zikaba zitegeze zinyura abantu uhereye no kubakozi bakoze kuri iyo rusansuma twibaza Trésor niyo ngaho
urusansuma rw'abakozi ba leta rwatanguye kwigenekerezo rya 2026 gitugutu uno mwaka umushikiranganji w'abakozi n'akazi ka leta Domina Banyankimbona yasiguye ko ugo rusansuma rwateguwe kugira ibitigiri by'abakozi ba leta bimenyekane mu ntumbero yo gutunganya neza akazi banatuze ingeso y'abahembwa badakora
abakozi bose bamaze gusansuma igihugu kirashobora kubona ati hariya hari abakozi benshi anaho hari abakozi bake ukamenya gutanga abo bakozi utarinze gusubira kuzana abandi bakozi bashasha umaze kumenya ibitigiri ukamenya umukozi wese n'icyakora uraheza ugategura neza n'imishahara y'abakozi buryo bw'uko ku mwaka umushikiranganji ajejwe ikiga cya leta amenya ati jewe icyo ntegekanya ku mishahara y'abakozi ni iki
insigura ariko itanyuza abatari bake harimo abakozi hamwe n'ababaserukira bafatiye ku bibazo basabwa kwishyura na cyane cyane ikijyanye n'ubwoko impungenge bashikirije mu kiganiro amahuriro y'abaserukira abakozi kosibu CSB kosesona hamwe na sinapa yagiranye n'abamenyeshamakuru ku igenekerezo rya 2027 gitugutu uyu mwaka ku kibazo cy'ubwoko Sino Savyimana arongoye urunani kosibu yasiguye ko gishobora gutera ahubwo icuka kibi hagati y'abakozi
hari ingorane ni hamwe ibibazo bashitsemo batabajije abakozi nk'umuntu akubaza amahera ufite kuri banki ibyo tunze abana ufite ubwo kuvamo ibyo bintu ariko abikubanye kandi ugahora ubibazwa n'umuntu agutwara n'umuyobozi wawe cyangwa umushefu de service wawe ureba ku mategeko agenga abakozi ba leta cyangwa abakozi bo mu bisata byigenga statut général des fonctionnaires na code du travail nta na hamwe byanditse yuko umukozi ategeza kuvuga ubwoko bwiwe ibyo bibazo rero birimo bigaca bitera amakenga ugahura bironoye n'imibano hagati y'abakozi
Uruganda rwa RPA rubajije umushikiranganje w'abakozi n'akazi ibijanye n'impungenge zatewe n'ikibazo cy'ubwoko kibazwa abakozi ba leta Domina Banyankimbona yishuye ko ikibazo cy'ubwoko cyanditswe mu masezerano ya Arusha ko kubaza ubwoko abakozi rero bidateye kubiri n'amategeko Akamo k'abaserukira amasendika y'abakozi basaba kugo rusansuma gobangigwa kakaba katumviwe umushikiranganje w'abakozi n'akazi yamenyesheje ahubwo ko leta izo zirahemba ifatiye ku ntonde z'ugo rusansuma abatayitabiriye ko batazoba bakiri ku rutonde rw'abakozi bahembwa na leta y'u Burundi
Arakoze Trésor tukiraho nyene uwo mugambi wo kugira rusansuma y'amoko y'abakozi ba leta si mushasha mu mwaka w'2019 nako mu mwaka w'2016 inama nkenguza amateka y'u Burundi yari yategetse ko hakogwa rusansuma y'amoko mu bakozi ba leta be no mu mashyirahamwe yegamiye leta ibitavuye bikogwa kubera ko guyamirijwe cyane n'abaturukira abandi mu masendika amashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politike hamwe n'abatavuga rumwe na leta Profesi Niyongere arabigarukako
ugo rusansuma rwiyamirijwe hari mu kwezi kwa munyonyo mu mwaka w'2016 rwari rwategetswe n'inama nkenguza amateka y'u Burundi irongowe ico gihe na Reveriano Ndikuriyo urupapuro batenza kuzuza rwari rwateye amakenga batari bake mu bakozi ba leta basabwa kuzuza amazina yabo amatazirano imyaka yabo igitsina no kwandika ubwoko bwabo n'intara bakomokamwe abategetsi bico gihe bavuga ko ubu rusansuma rwari rukenewe cyane kugira ngo bashire ku gihe ibitigiri by'amoko mu bakozi ba leta ugo rusansuma rwari rwategetswe n'inama nkenguzamateka ku bakozi ba leta n'amashyirahamwe yegukira leta bavuga ko atamategeko rwahunyanze na cyane cyane ko byasabwe n'inama nkenguzamateka ari nayo iriho kugenzura ko ibitigiri by'amoko byubahirijwe mu nzego za leta abakozi ba leta bateza kuzuza urupapuro rusabwa n'inama nkenguzamateka bo ubwoba n'amakenga byari byabaye byose bamwe bavuga ko ugo rusansuma rushobora gukoreshwa mu bindi bitavuzwe kubwa leo nsengenda kumana umwe mu batavuga rumwe na leta yavuga ko rusansuma ruteye ubwoba cyane na cyane cyane ko rwari ruje mu gihe hari gutumvikana muri politike hagati y'umugambo w'ubutegetsi n'abawugwanya uwo munyepolitike akavuga kandi ko umugambo CNDD-FDD wamivugana ntaryo ko hoba hari ibitigiri bidakwiye by'amoko mu nzego zimwe zimwe za leta ikindi umunyepolitike yavuze nuko ugo rusansuma rushobora gutuma bamwe mu bakozi ba leta basanzwe bafise uburambe n'ubunararibonye bakugwa mu mabanga yabo ngo nuko basanze ubwoko bu canke intariyi basanze bakomoka muri iyo ntara canke ubwoko ari bo benshi muri ibyo bisata abaserukira abandi mu masendika bavuga ko ugo rusansuma runyegeje byinshi na cyane cyane ko rusa n'uriko rukogwa mu ibanga bakavuga kandi ko guba rutumbereye kandi abakozi bato bato bo mu mashyirahamwe ya leta n'ayegamiye leta batatezwa kurabwa n'ibyo biharuro by'amoko bivugwa mu ibwizwa shingiro no mu masezerano y'Arusha leta y'u Burundi yarakoze ugo rusansuma naho bariko barasemerera baba abo mu masendika canke abo mu mashyirahamwe yigenga bavuga ko ugo rusansuma atakindi rugamije atari ugukora urusansuma rw'ubwoko mu bakozi ba leta
arakoze bonfise niyongere abashikije era makenga bafise kuri yo rusansuma bafatwa na leta y'u Burundi nk'abashatse kuburiza mw'ico gikorwa mu nama shikiranganje yo kuwa 13 munyonyo leta y'u Burundi yafunditse ahubwo kiyo rusansuma ibaza moko y'abakozi izokorwa no mu bindi bisata cyane cyane bisata cy'abikorewe twabo hamwe no mu mashyirahamwe ifise mu mutahe kuri kira Prosper Ntagwamiye n'umunyamabanga wa leta y'u Burundi akaba n'umuvugizi wayo
Muntu mbere yo kuronka ibitigiri bitomoye by'abakozi ba leta ubushikiranganje bujejwe abakozi ba leta n'akazi bwarasabwe kugira rusansuma rw'abakozi bose bahembwa na leta ubwo rusansuma rwerekanye abakozi bagera 2209 287 ariko hakaba hari abataraharugwa nk'abari mu babohero abari mu bitaro n'abari hanze y'igihugu ubwo rwandiko rwerekana kandi ibitigiri ubushikiranganje bumwe bumwe n'intara babamwo urwandiko rwerekana ingorane zagiye ziribonekeza nk'ingeso yo kutakira neza ibintu bihinduka ahakarorero gatangwa kakaba ari nk'amasendika mwamwe yagerageje kuburizamwo icyo gikogwa mu bizokogwa muri kazoza ubwo rwandiko ruravuga nk'ibijanye no gushiraho ikigo cyegeranirizo cy'ibyatorokanijwe na leta hakoreshejwe uhinga nyabwonko Centre National de Données no gukora ubwo rusansuma mu mashyirahamwe leta ifisemwo imitayi n'ayabigenga inama shikiranganje yarashima ico gikogwa caranguwe mu byo yasavye uwo mushikiranganje hakaba harimo gutegura urwandiko rwerekana ingene bazoshira mu ngiro izo bategekanya kurangura mu minsi iri imbere mu bijanye n'ubwo rusansuma
uru rusansuma ruriko rurakogwa ruhushanye n'akarangamutima k'amasezerano ya Arusha Charles Nditije umwe mu bari bagize mu guije dis mu biganiro byashitse ku masezerano ya Arusha amenyesha ko bibanza bya politike muri leta hamwe n'igisirikare ari byo byarabwa n'ibitigiri by'ubwoko ibindi bibanza bisigaye ngo ategerezwa kwisungwa ibijanye n'ubushobozi gusa kurikira Charles Nditije
byari bitomoye neza cyane masezerano ya Arusha mu bibanza byerekeye iby'akazi hari ibibanza bya politike niho hashingwa yuko no muri leta haca haba ibitigire 60% by'abahutu na 20% by'abatutsi aho ni muri leta no mu nama nshingamateka mu nama nkenguzamateka hatukanywa ibice 50% by'abahutu na 50% by'abatutsi hanyuma mu gisoda naho nyine bacaga yuko oba ibice 50% ubwoko bwose mu bibanza bya politike bindi byatekanywa ko basangiza ubutegetsi amoko hari mu bajejwe kurongora amakomi abastanderi bavuga yuko n'imiburiburi abahutu batorenga 67% abatutsi nabo bakafate ibice 33%. Ibyo rero nivyo byonyine byari byerekeye igabanganwa ry'ubutegetsi n'ibibanza ahasigaye ibibanza bisigaye byose bashyira imbere ubumenyi bagashyira imbere uburambe mbere novuga yuko mwaka 2004 nimba ntihenze harabaye itegeko ryatandukanya ibanza bya politike n'ibanza bita by'ubuhinga ibanza tekinike bari bashyize ku marongeramo abambasaderi abaserukira Burundi mu makungu barashyiramo umengo n'abayobozi bishikira mu bushikiranganje butari chef de communiquer abo bonyine nibo baraba iby'ubwoko mugabo abayobozi bakuru ico bita ba directeur general baba b'umushikiranganje butandukanye baba mu mashyirahamwe yigenga canke yegamiye ubushikiranganje ibyo ntana hano byari biri bya moko ntabyo baraba gusa urambe bakaraba ubumenyi n'ubuhinga ufise
tukira hanyene ngo nta neza nimwe abarundi bo kwitega muri ugo rusansuma ariko ruraba ndetse ngo gwibutsa gwabanje imbere yuko ibararigwa mu gihugu kibanye cy'u Rwanda bivugwa na muganga Jean Minani umwe mu bari mu biganiro byashite ku masezerano y'amahoro ya Arusha akabona ko yo rusansuma yofasha mu gukumira igice cy'abarundi atakwihenda ku bwoko bwabo tumukurikira
kugira rusansuma y'abarundi bishimikije ubwoko ni ibintu bidusubiza inyuma cyane bidusubiza inyuma mu myaka myinshi tukiri muri babakoloni bashaka kuducanishamo biranantangaza ko abatwaru bamanywa baravuga ko abakoloni baducanishijemo bakatubwira abahutu n'abatutsi ahuko tuguma turi abarundi ubu rero teye intambwe ije inyuma cyane kandi zo kononera uburundi n'abarundi muri iki gihe dukeneye ko twibagirwa kahise tugatera intambwe tuje imbere iya Arusha ijo twemeranije mu masezerano nuko ibibanza byonyine bya politiki nabyo nyene byemejwe n'itegeko aribyo byonyine bazoraba ubwoko ibisigaye bazoraba icyo umuntu amaze nico gituma rero kuri twebwe kugira rusansuma y'ubwoko mu by'akazi ka leta ni ibintu bidusubiza inyuma cyane kandi bizogira ingaruka mbi ku Barundi n'Uburundi bwose
turabandanye nano makuru y'urunani rw'amaradiyo mu mashyirahamwe adahamira inyungu za politike bavuga ko bidatahuritse ingene leta itunganya rusansuma ishingiye cyane cyane ku bwoko mu gihe mu gihugu hakiri inyigisho zibiba amacakubiri ashingiye ku bwoko ku bwa Vita Nshimira Imana arongoye rimwe muri ayo mashyirahamwe ngiye rusansuma yari ikwiye nyabona gukogwa mu nzego z'umutekano no mu gisirikare kuko nk'uko bitegekanywa n'amasezerano ya Arusha benibwirizwa shingiro ry'u Burundi Vita Nshimira Imana arongo ihuriro ry'amashyirahamwe adahanije cyo bya politike FOSC
ntidutahura igituma leta y'u Burundi irikirakora rusansuma rw'abakozi baraba na cyane cyane ubwoko bavamwo kuko ubwa mbere bwo birazwi yuko umukozi wa leta yinjira mu kazi baravye ubushobozi baravye ibyo yize baravye ibyo azokora hanyuma muri icyo gihe si ubwoko si ibyiyumviro bya politike siyaba biheza ngo byerekane icyo uwo muntu azoheza agakora hanyuma ubushitse mu kazi ka leta naho nyene ibyo akora bishimwa bigahabwa impera bivanye n'ibyo ashoboye kwerekana ko ashoboye bataravye ubwoko bwiwe hanyuma rero runo rusansuma ruraba ubwoko bw'abakozi ba leta ruriko ruba mu gihe mu gihugu cy'u Burundi hagize iminsi hari inyigisho zibiba urwanko zibiba amacakubiri y'amoko tukaba dufise amakenga yuko ibi bishobora gukoreshwa kwerekana canke mu kwitwaza yuko hariho umugwi canke imigwi y'abanyagihugu barenganije abandi hanyuma leta y'u Burundi niba ishaka kuraba yuko ibyerekeye uburinganire bw'amoko bwubahirijwe yo bikora mu byerekeye abagezwa amabanga yo kurongora abandi mu ntara mu makomine muhuzi bwa leta bajya bagenwa n'umukuru w'igihugu hanyuma ikongera karaba ingene amoka serukiwe mu nzego z'umutekano hamwe no mu gisirikare aho niho amasezerano ya Arusha ibwizwa shingiro hamwe n'amabwirizwa y'igihugu ategekanya yuko abantu bategerezwa guserukirwa cyane yuko ubwo buzi butegerezwa gukogwa n'abava mu bwoko bwose ku rugero washinzwe muri ayo mabwirizwa n'ayo mategeko mpegeje kuvuga
ishyirahamwe ryo mu Faransa SOS Racisme rwanya ikumigwa ijyari ryo ryose ribona ko imvo za politike arizo zonyine zo bazatumye umugambwe CNDD FDD utunganya irusansuma y'amoko. Dominique Sopo arongoye SOS Racisme amenyesha kandi ko ubutegetsi bwa CNDD FDD bushobora kwisanga bwonyene bwarengewe n'ingaruka z'iyo karata y'amoko buriko burakinisha. Dominique Sopo yasobanuwe mu Kirundi na Trésor Niyongabo.
Ce recensement, il est nécessairement inquiétant dans la mesure où on sait que le Burundi est un pays qui a été traversé par des tensions ethniques.
Iyo rusansuma irateye amakenga nyene umuntu afatiye ku bwicanyi bwabaye muri kahise mu Burundi buhereye ku njyane z'amoko. Haranigaragaza ibyiyumviro by'ihonyabwoko. Kuzana amoko muri rusansuma ntibihumuriza ico ni ca mbere. Ica kabiri, si mu gihe cy'ibiganiro canke cyo gukemura indyane. Iyo rero biriko bikogwa n'ubutegetsi nk'ubwa CNDD FDD bukoresha amoko ku nyungu za politiki, impungenge ntizobura.
Une récurrence de l'utilisation de la dimension ethnique à des fins politiques, il y a de quoi être potentiellement inquiet. Ce que l'on peut craindre, c'est que en jouant sur cette fibre ethnique, parce qu'on voit bien.
Icyo gutinya nuko ubutegetsi butanguye gukoresha ikarata y'amoko, icyo sikinyegezwa biraboneka ko bazanya amoko ku nyungu za politiki, ibishobora kubyara karambaraye ubwo butegetsi bwonyene bugasanga bwarengewe. Amakenga ariko arashikirizwa arafise ishingiro. Leta yafashe ubwayo ingingo yo gukoresha ikarata y'amoko atawundi igishije inama, kandi sinibaza ko hari abantu benshi boba biyumvira ko ubutegetsi buhari muri kino gihe mu Burundi naho ari bushasha ari ubutegetsi burajwe ishinga no kunganisha abanyagihugu canke gutsimbataza agateka kazina muntu.
L'égalité entre les citoyens au Burundi ou de faire en sorte de promouvoir les droits de l'homme.
Ubwoko rero ngo ni kimwe mu bintu munani byashizwe ahabona n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONI nk'ibishobora kubyara indyane zikomeye mu Burundi. Dududiyene arongoye umugwi w'iryo shyirahamwe ukora amatohoza ku Burundi ingene agateka kazina muntu kifashe kuva mu mwaka w'2015 asigura ko ubwoko bushobora gukwegera akarambaye u Burundi n'akarere kose. Kurikira Dududiyene.
Ubwoko ni ikintu twamye twerekana ko gishobora gusubiza igihugu mu ihumbi. Twarabyerekanye mu byegeranyo byose tumaze gukora. Ubwoko ni ikintu cyo kwitondera gihambaye mu karere kose na cyane cyane mu Burundi. Twarabishimikiye ko cyane mu byegeranyo byacu byose. Mu cegeranyo kizokurikira tuzokorera cyane ku bwoko, kuko turazi kahise ku Burundi gafatiye ku bwoko. Turazi n'uruhara ubwoko bufise mu bya politike n'imico mu karere canke mu Burundi, na cyane cyane ko ubwoko ari kimwe mu byashingiwe ko mu biganiro byashikanye ku masezerano ya Arusha.
Dusaze rero n'amakuru y'urunani rw'amaradiyo ku nkuru y'umubabaro aho wahoze ari umukuru w'igihugu cy'u Burundi Major Peter Buyoya yarongoye u Burundi kuva mu mwaka w'1987 gushika mu mwaka w'1993. Bano kuva mu 1956 gushika mu 2003 yarayitavye Imana afite imyaka 71 ahitanye n'indwara. Petero Buyoya akaba izo nshuro zibiri zose yatwaye u Burundi yashika ku butegetsi abanje gutembagaza ubwari buhasanzwe. Mu mwaka w'1987 yakuye Jean Baptiste Bagaza, nayo mu mwaka w'1996 atembagaza ubutegetsi bwa Sylvestre Ntibantunganya. Petero Buyoya abarundi benshi baramwibukira ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi yasinywe itariki 5 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'1991 bene no masezerano ya Arusha yateye ukigikumu mu mwaka w'2000 ku ntwaro yiwe. Mu mwaka w'2012 Pierre Buyoya yaganywe kuba intumwa idasanzwe y'ubumwe bwa Afrika mu gihugu cya Mali no mu karere ka Sahel, akaba yaheruka gutanga imihoho muri ayo mabanga. Pierre Buyoya yitabye Imana aherutse gushiga urubanza na Sentare Ntahinyuzwa urubanza rwo gufungwa ubuzima bwiwe bwose aho yagirizwa kuba ari mu bagandaguye Melchior Ndadaye babisikanije mu mwaka w'1993 ubwo rubanza akaba atigeze agwemera akaba yamenyesheje ko agiye kugunguruza uruhani rwa maradiyo RPA inzamba hamwe n'imbonesha kure Renaissance rurahojeje umuryango wiwe n'abarundi bose babuze.
Akaba ari na hano ano makuru mategure n'urunani rwa maradiyo agarukiye turabashimiye mwese mwayakurikiye hamwe n'abariko baradufasha mu buhinga bw'ivyuma kugira mushobore kudukurikira atankomanzi François Bizimana na none zime dushimagize tukabashikirije turabasezeye tubifuriza kuranirwa.